Awe nzinza hawa wapu ya mwijoro joga tanu, lishiro joga tanda tu. Wagu ya mwino goyiviri ya hitu wa kafumbe geti. Ni mwizone butahana mwiko mine mabayi, munharachi bitoke, mwuraru kwa ushibule ngeroguburu Burundi. Uga masoko yiru ya Amerika abdate weni mvula nyishi, ya guye mwrako gache, ya tumye uruzi, rugogo, ruhegereye, ruguzula, ruatinzira. Amazi yago yatia hushinzira sendera na yisuka mu birombwe byarimo abimbi nzahabu. Mu kinogo cya mbere harimo abacukura nzahabu 11, icya kabiri cyarimo 4. Bapiriyemo bose nk'uko amasoko yacu abivuga. Ku mutaga kuri uyu wa gatandatu igipolisi kije rukinga impanuka, abakozi b'ubushinganje bujejwe ubutare bari kumwe n'abajejwe intwaro biriwe baragerageza gukurayo ibiziga no kuraba ko hari abo borokora. Ariko bibatakuwa amazi. Mugabo mu gicugu cyo kuri uyu wa mungu bahavuye bakura ibiziga 13. Mwinogo huko byemezwa na mutanire wa komine mabayi Nikodemu Ndahabonye Imana agira katubwira amamuko y'abapfuye bashinguwe kuri wa mungu.
Uko byifashe abantu bapfuye bajoro babakwe mu kinogo n'13. Ubu rero tukaba tugomba tubashingure, ariko harimo umwe ava mu Kayamba nabi wabo bari ngaha duca turaba tukavugana umusare w'ikabarore tumukoresheje isanduku tumushiremo, hanyuma je nca ndamujyana mu Kayanza umusare w'ikabarore ngo mende murondere duce duhurira mu guhegura ndamumuhe. Abandi bava 10 bava ngaha nyina muri mabayi, babiri nabo muri mugwi, umwe nawe mu Kayamba. Na kumutumba warutole na kafumbe geti yao wa shingu rana hanu hamwe kumutumba warutole hatu kaya tuwa shingu
Bwana Ndahabonye Imana atwara komine mabayi ahamagarira abimbyi b'inzahabu n'abakoresha babo kwirinda gucukura mu gihe haguye imvura nyinshi.
Impanuro dutanga ubwa mbere twatanze impanuro nkuko bikurikizwa n'amategeko nyene ko botengaza ko bafise amasirase. Mugabo amasirase barayafise. Mugabo nisigura ngo umuntu abafise asirase ngo aje. Kwace twongera ko babonye imvura iguye ari nyinshi baca bava mu ibyo binogo. Cyane cyane gusanga ibinogo bimaze kugera mu metero 10 ugasanga n'aho yegereye amazi ashobora kuzura agaca cyayo.
Umukuru w'urwego rw'igihugu rujejwe guhangana n'ibiza n'isibe General de Brigade de Police Aniseni Baruta aratsica hanura amakoperative y'abacukuzi n'ubushinganganje bujejwe ubutare n'agataka kugira amasanganya agabanuke canke atuzwe.
Akamo ka mbere no gatera amakoperative mwe nayo yimba ubutare bokora mu migwi, hakaba umugwi winjira mu kinogo, hakaba n'uwundi ugumi musozi kugira ngo babari hanze y'ibinogo babarabire ingene igicu kiriko kiragenda imvura ikuvye, bagashobora kuca babwira abandi bati nimuveyo, bakayirindira na karengo ubusiga imvura arayirindira. Ubutumwa bwa kabiri no bushikiriza amakoperative akamana ntaryo araba yuko muri barya abakozi bakoresha yuko atabandi bantu boba babinyegezamwo kugira ngo baje kurondera inzahabu canke ubundi butare, mugabo babirondera ku giti cyabo binyegeje inyuma yabo bantu baba bariko bakora bazwi. Ubutumwa bukurikira n'ubuha ubushikiranganje mu byo bujejwe harimwo ubutare nagataka, bakama iminsi yose baraba yuko ayo makoperative afise amakontra amasezerano na zanzu z'ubwishingizi ibi twita assurance, kubasaba yuko batohirahira ngo basubire kuja gukora ibikorwa mwene ivyo badafise ubwishingizi. Kuko iyo habaye ingorane nk'izi bafise ubwishingizi bararonka indishi y'akababaro, ariko bataburonse biba ibikorwa by'impfagusa n'uruhombo ku gihugu n'uruhombo ku miryango yabo.
Muraruko bw'uburengero no muraruko bw'ubuseruko uduce tubiri turimo ubutare bwinshi butandukanye mu Burundi, amasanganya amwe nayo arakunda kwibonekeza. Abimbi nzahabu mu kinyegero cyane cyane bahitamwo gukora mu ijoro kugira abinyegeze abajejwe intwaro, bagacukura mu binogo binjiramo atagikoresho na kimwe bafise cyo kwiki ingira. Intara y'ibitoke ntikunze kuvugwamo benshi mu bahitanwa nayo masanganya kurusha izindi. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.